Kuva ku itariki ya kane honye ne gushika kuri ya gatandatu abantu 40 ni bamaze gupimwa mu gira COVID-19 mu Burundi bose banduriye hagati mu gihugu bakamenyekanye inyuma yaho 10 muri bo bagiriye kwipimisha bagomba gufata ingendo nkuko byemezwa n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu mu itangazo bwasohoye abantu ye bose baba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu nkengera zawo mu bibanza bihuriramo abantu benshi umushikanganje w'amagara y'abantu utazindi ku mana yasavye ku ingingo z'ukwirinda ikwiragizwa rya coronavirus zubahirizwa kwa domo maze utazobyubahiriza gatangisha uhadabu hata tuzwi nyuma ubukurikiranwa mu butungane hari mu gihe yasoma iryo tangazo mu biro by'Ibujumbura
byibanza navyo ni ibi bikurikira ubunwero ubari uburiro ibibuga by'inkino ibitoro by'amabisi amasoko amashure amavuriro amasengero ibiro vya leta canke ivyo bikorewe twabo ikambere naho hantu hose hahurira abantu benshi bushikiranganje busavye bushimitse abajejwe intwaro n'umutekano gukurikirana ishikwa mu ngiro kizingingo mu gihugu cyose guhera igenekezo rya ndwi nzero 2021 isabwe kandi ko wowe yoca kubinizingingo yotangisha ihadabu hakurije amategeko kandi akayitangirishwa n'ababijejwe bibaye ngombwa agakurikiranwa n'ubutungane
nayo igitegereye cihadabu izotangishwa bene bibanza canke abajejwe bibanza bihuriramo abantu benshi itavuzwe uko ingana yadotangishwa amahoteli yakiri ingenzi ziva hanze yakarenga ku masezerano yo yarazwi ni miliyoni 2 z'amarundi hejuru y'ugushobora nayo nyene gushengezwa imbere y'intahe
amahoteli yose asanzwe akorana n'ubushikiranganje bw'ubudandaji ingenzi yasinye urwandiko twita acte d'engagement kuri abo bose rero barurenga ko bisabwa yuko abaserukira leta muri ayo masezerano ubushikiranganje bw'ubudandaji ingenzi bashyira mu ngiro ibihano birimo amande agera ku miliyoni 2 hamwe no gukurikirana n'ubutungane bateza kumenya yuko abantu baje muri karantene batatezwa kuja hamwe n'abandi bantu basanzwe mu hoteli bataja hamwe n'abantu baje kwivuna umusasi muri iyo hoteli ibyo biranditse neza mu masezerano bo nyine basinye dusaba rero yuko inzego zibijejwe zoyashyira mu ngiro
ikibazo cya COVID-19 no kuyifata minenerwe umukuru w'igihugu yari yagarutse ko mu mpera z'umwaka Evariste Ndayishimiye yagabishije cyane abakozi ba leta
twuguruye imbibe tuzi neza ko tuzozibira mubuga tusanga nk'indongozi mabijejwe aratorokesheje umuntu aramutorokesheje biramara maji nico gituma navuze yuko ubu je wo nzobona ari hagati mu gihugu yagwaye tuzoca dukurikira uwa mwanduje we wadutwe nande wadutwe nande gushika dushikire kwa yizanye uwo muntu azofatwa nk'uko ari umurozi yaje kuroga uburundi none umuntu twofatane imiti y'uburozi aje kuroga barundi ntiyohano azoca hanwa rero hakurikizwa amategeko nk'umurozi yaje kuroga yaba uwamukingika ibaba tuzofata ko ari we yaroze kuko ni nk'uko woreka umuntu akazana ikigwanisho kuza kwica barundi ico kintu kirateye isoni kiramara amande kubona umuntu ashobora kuvuga ngo yinyegeze gushikashike batamubonye ukabona uwundi nawe ngo mpa ibihumbi 100 shaho nkwereke witishirizemo wigire kandi aho ntuzi yuko n'umwana wawe ashobora kumwanduza umugore wawe ashobora kumwanduza agapfa ku bihumbi 100 ahubwo hariho numvise ngo bahagiture 5000
muganga ari ku mana yavuze ko hanini wabandura babaje bava mu bihugu byo hanze bakinjirira ku kibuga cy'indege mpuzamakungu ca Bujumbura canke bagaca mu Kinywabi ariko yanemeje ko ubu abarundi muri rusangi basubiye kwijajara
biragaragara yuko habaye kwimenyera kudehukirwa kuri twese novuga kubakuze kuri bato kubize n'abatize twikubita gashi kuko iyo zijya ngingo zo gutaramukanya zo gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune twirinda kugwana mu nda no kuramukanya tuba twarabigumijeho kujya twari tubizi imbere hamwe twabona abagwayi babiri aba bose ntibari kwandura byumvikana yuko umuntu umwe ashobora gutura igihugu cyose muramaze kubona mu bukwe mu mama mariage mu mamanza mu masengero abantu bose umenga ntacigeze
ingenzi zinjira ku butaka bw'u Burundi zibwirizwa kuba zifise ibipimo bya COVID-19 bitarenze amasaha 72 ariko kubaturuka mu bihugu bibanye na cyane cyane mu Rwanda hashobora gufatwa n'izindi ngingo nk'uko bisigurwa na Minisitiri Kumana
icyo tumaze kubona nuko nk'abava mu bihugu duhana imbibe umuntu avuye mu Rwanda aje na Rwandere aza mu 2025 abashitse ushobora gusanga rero upimye utabona umugera mugabo mu minsi 3 ugasanga yaje yanduye mugabo agishika kuri aeroporona atamugera afite ibyo navyo tuzabikora aho ngo turabe ingingo zofatwa
kuva umuntu wa mbere afite umugera wa COVID-19 amenyekanye mu Burundi mu kwezi gatatu umwaka ushize abantu 884 nibo leta itangaza ko bawanduye 773 bakaba barakize babiri urabahitana mu 199 bakiri ku musego eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.